radio ijwi rya Amerika ni ikiganiro noneho muri isanga ikiganiro dukomeza tuvuga ku bibera mu Burundi muratubwira uko byifashe n'ingaruka byagize aho muri mu karere kwanyu ndetse naho mwigereye aho mwatembereye mukabyibonera n'amaso yanyu mushobora rero kutwandikira kuri WhatsApp ni 1 202 441 3031 cyangwa se mukatwoherereza message kuri nomero yacu y'Ibujumbura ariyo 75 55 63. Mushobora rero no kutwoherereza nomero zanyu tukabahamagara hano muri inbox ya Facebook yacu turabahamagara rero muri iki kiganiro mutange umusanzu wanyu. Nabatumiriye umushyitsi ni Zabulon ngenda kuri yo ni wo mu rugaga mu runani ruharanira rw'amashyirahamwe yiyemeje cyangwa se haranira gushyigikira amahoro n'iterambere hamwe n'ibidukikije mu Burundi mu gifaransa ni Collectif National des Associations pour la Domination de la Paix, le Développement et l'Environnement. Bwana Zabulon muranyumva?
Ego ndabumva.
Muraho neza.
Ego turaha.
Ikaze ku ijwi rya Amerika. Nagira ngo ubwo mu gutangira kugira ngo tubashe kumvikana neza mwibwira abatumva nubwo narimaze kubavuga ariko mwibwira abatumva barushaho gusobanukirwa ibyo mushinzwe n'ibyo mukora mu Burundi.
Murakoze. Jewe nitwa ngenda kuri Zabiro. Nkaba ndi umwe wo mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki nije nserukira imbere y'amategeko urunani rwishinze guharanira amahoro iterambere n'ibidukikije mu Burundi rwitwa Sanapede Burundi nije ndaruhagarariye imbere y'amategeko. Murakoze.
Ndabashimiye cyane rero kuba mwemeye gufata aka kanya kugira ngo tuganire. Batkunze ibijwi rya Amerika bifuza gukomeza kuvuga ku bibera mu Burundi n'uburyo ibibazo byabonerwa umuti. Nkamwe muri urwo rugaga rw'amashyirahamwe yiyemeje gushyigikira iterambere ibidukikije n'amahoro mu Burundi, ubu muri nko muri iki gihe murakora ibiki kugira ngo amahoro agaruke mu Burundi?
Ubu twebwe ico turiko turaharanira cyane nuko mu mpande zose haba ukubahiriza amategeko. Amategeko ntarabe kuri bamwe gusa ariko ukamengo abandi amategeko ntacababwira. Nico ubu twebwe turiko turaharanira kukugira ngo amahoro ashishikare atera imbere ku rugezo rukwiye kubice birenga mbere ibyo dufise ubu.
Abasa nkaho amategeko atabareba mushaka kuvuga ni nk'abandi.
Urabona nk'ubu bamwe bavuga ngo leta nikore ibishoboka byose bolo ukamengo nabo ubwabo ntibibaraba iziyo leta yokora. Tudutanze nk'akarorero, urabona nk'ubu leta irakora utwigoro twose kukugira ngo umutekano ugume utsimbataye. Mugabo kazi usanga harimo abandi bantu b'urundi ruhande batemerana gato ko nabo hari utwigoro twogira bwo bokora kugira ngo ibintu bishishikare bitera imbere. Kuko ugiye kuraba nk'ubu leta barayisaba ko yigiza inyuma umwanya ikiringo cyo gutegura amatora ikazemera ikacigiza inyuma. Mugabo abo bandi basavye ko ikiringo cy'amatora cigizwe inyuma nabo ntibaze muri ayo matora. Urumva ko izo bintu hagiye bamwe bagiye bakora utwigoro abandi badakora utwigoro. Urumva ko izo bintu ucumengo amategeko araba bamwe ko babwirwa gukora arabivuze nabo batari buze muri ivyo. Twebwe aho niho duhagaze.
None ubwo mwebwe mubigenza gute kugira ngo mubashe gushyikirana nabo ngabo muvuga ko basa nkaho amategeko atabareba?
Ubu urabona bwana mumenyesha makuru ubu biragoye kuko bamwe ntibaraha ngo kugira ngo twicare tuvugane nabo. Urabona ari nk'amashyirahamwe atabegamiye mu bya politiki twategereza kwicarana ubwacu kukugira ngo turabe ikibazo gihanze igihugu cyacu kuko ni twebwe twegereye cyane abanyagihugu. Mugabo ukazusanga abo bagomba kwicarana na leta kandi ubwabo kuza kwicarana na leta atanyungu za politiki barondera muri leta twebwe ntitubona ko izo bintu hari ishingiro rirerire bifise ataruguba bo babaje gusamaza leta kuko uvuga ko atacu haranira mu nyungu za politiki ukaca ushira amategeko muri izo za politiki urumva mumenyesha makuru bica bigora leta ikibura ico ifata n'ikire kurumva babaje gusa nabayo bagiza leta
ubwo semwe muzakorana gute n'umuhuza kugira ngo nyine abashe guhuza leta nabo batavuga rumwe
umuhuza urumva abahuza ubutumaze iminsi turonka bihutira uruhande rumwe kuko umuhuza ntashobora kuza yumviriza uruhande rumwe kuko nk'ubu muhuza iyo aba yoje avuga ati amashyirahamwe yose ataho yegamiye mu bya politike naje kugira ngo tuvugane mugabo afata amashyirahamwe yiyemeje ahubwo kurwanya leta akaba ariyo baza kuvugana ariko amashyirahamwe yandi nayo ataho yegamiye kuko uvuze ko ataho wegamiye ntiwegamira no kuri leta ntiwegamira no ku biro opposition utegereza kuba hagati kuko we nta nyungu za politiki ubukene ubukeneye ko umutekano ushishikara utsimbatara mu gihugu uko tuzokorana na muhuza umuhuza naduhamagara kuko urumva ntituramenya zohamagara bande niyaduhamagara tuzomenya icyo dukora nahageze ariko ubu nawe ntarashika ibujumbura kugira ngo ahamagare tumenye imigwi y'abantu azohamagara n'icyo
ariko namwe ubwanyu mushobora gufata intambwe ya mbere mukagerageza kumwegera niba mwarabibonye ko hari uruhande rumwe abahuza batavugisha noneho namwe mukagerageza kumwegera kugira ngo azabashyire muri ibyo biganiro ntago bishoboka
birashoboka bana mumenyesha makuru bishoboka mu gihe kuko mu rubanza nta witumira ubu twebwe dufite urubanza rw'amatora turashimira leta ko yashoboye kwigiza ikiringo nk'uko yabisabwe kugira ngo ibibazo bimwe bimwe zigwe ko ariko rero mu rubanza nta witumira urubanza igihe cyose harabaho nyene urubanza abatumigwa muri urwo rubanza urumva rero dushaka kuvuga ngo tuzofata iya mbere tutazi ko natwe azodutumira
impamvu nabivugaga ni uko ushobora gusanga uwo muhuza atazi abo bose baharanira amahoro nk'amwe muba mufite urunani kandi ruzwi rukomeye ruba ruharanira ibyo byose iterambere amahoro ibidukikije atabazi mwagombye kumwegera mukamwereka ko namwe mufite mu ruhare mu guharanira iterambere ry'u Burundi
none kumwegera ukundi twumwegera ubu turi ko turavuga amaradiyo yose yo ku isi ariko atwumva turi ko dusangirana uwo muhuza n'indi gikorwa cyo kuza guhuza abarundi azobaje agifise mubwira nibaza ko mwebwe mworoheje ibiganiro biraca ko mugahamagara aba bantu muhamagara n'abantu ngirakamaro twebwe dukora mu gihugu cyose twarahagarikiye amatora mu gihugu kandi twe twahagarikiye amatora atawe twatse uburyo kugira ngo twitange turakoresha abantu bacu barakora atawe twacu uburyo ubu twiteguriye gukora ikibi kwemeza mu ntara ubu tumaze kuronka amakreditasiyo mu ntara 8/10 zigize igihugu n'izo zindi bishishikarishika twiteguriye guja mu matora uwo muhuza rero namba akenera abo bavugana nibaza ko ashishikara bumva abo muhamagara nibaza ko muhamagara abantu ngira akamaro muri ibi biganiro
oya nibyo kuko icyo dushaka ni uko nyine Burundi bugira amahoro bugatera imbere aho gukomeza kuba mu bibazo kuri telefone rero turi kumwe n'umwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika wifuza kugira icyo atwerera nawe cyangwa se ikibazo yabaza Nduwimana Michel uranyumva
ko cyabumva
ikaze kuri radio ijwi rya Amerika utanga umusanzu wawe
Ego nagomba kubaza umutumire.
Yego.
Yavuze abantu yavuze amashyirahamwe yigenga yigisha bya politike. Aravuga yuko abahuza boba baje mu Burundi baje kuvugana n'amashyirahamwe yo bagwanya leta. Ariko nawe sinumvise nawe icyo ashigikira leta nuko nawe yo bayigwanya cyane. Aya mashyirahamwe agwanya leta yo ni nayahe
simusubiriza ndamuha umwanya yisubiriza ariko uko nabyumvise numvise ari urunani arimo ari urutabogamiye kuri leta
ego nawe yavuze ngo ari nayo yoba agwanya leta
reka ubwo Zabulon musubize kuri icyo kibazo cye.
Ndiyo navuze ntageze mvuga amashirahamwe agwanya leta cyangwa amashirahamwe twe twavuze tuti hariho amashirahamwe yihaye intumbero yo kugwanya leta atari cyo cyari igikorwa cyayo kuko twebwe badusinyira impapuro dukorera ko uba wazanye imigambi uzoba wiyemeje gukora ntuba waje kukubwira ngo uhagire uruhande rwe ishirahamwe kanaka ryegamira kandi mboneyeho n'aka kanya keza ko kwereka abarundi cyane cyane n'amakungu bamenye ko amashirahamwe mu Burundi yose angana kandi ko akorera ku mategeko amwe icyo twakwita mu gifaransa décret loi cyangwa itegeko bwiriza rishinga amashirahamwe nta shirahamwe na rimwe ryemererwa kuja kugira politiki urumva rero umaze kuvuga ko wewe leta utegereza kuyitegeka ko itegereza gukora ibi canke biriya urumva ko hari hakarimbi uba wamaze kurenga nico gituma rero kuvuga ko ngwanya leta jewe nta leta ngwanya ushima nta ngwanya leta twebwe dushishikara dukora ibikorwa byacu kuvuga naho ko nshigikiye leta nibaza ko uwo baza n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati we yadusinyiye nibaza ko atibuka n'igihe yadusinyiriye n'uwo baza aba batise ubutegetsi muri uno mwanya ntibari bazi ko n'ubwo runani hari icyo rukora bagiye kutumenya ari uko tuje mu matora gufasha mu matora none wumva bavuga ko dushigikiye leta gute cyangwa tutayigwa twe dushigikiye amahoro gusa nicyo dukeneye ko Burundi bugirama kandi nk'uko abantu babizi batavyiyobagije mu gihugu umutekano ku by'ukuri urakwiye nuko hariho utugorane nkuko no namwe yo muri Amerika mumenyesha makuru usanga hariho utuna naturiye usanga tudakwiye nivyo biri bujumbura mugani hagira umuntu ashikuza ngo hari bicika nico twebwe twovuga twe dukeneye amahoro mu runani rwacu
twe dutangaza makuru yatohojwe y'ukuri ntabwo utwo tundi uvuga ntabwo nzu twari tukeretse uramutse uje kututubwira mukanya kugira ngo tuze ku tuzabisuzume. Michelle wasobanukiwe ikibazo wari wabajije?
Yego, ariko nari nsize kuvuga ku by'umuhuza.
Yego.
Umuhuza je guhuza impande zose mu Burundi. Navuga nti si mu Burundi gusa ahubwo Afrika yose yakwiye umuhuza.
Kubera iki?
Kubera namye numviza amakuru ijya nino yo muri Afrika avuga ijya Amerika. Nasanze ingorane ndetse mu Burundi atari mu Burundi gusa ahubwo ari muri Afurika yose. Na cyane cyane ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bumvise mu Rwanda baravuga yuko bakeneye gukura ubwo ibya manda. Halo?
Ye, ndakumva. Wowe urashaka umuhuza wa Afurika yose?
Ahubwo Afurika bakwiye kwishakira umuti muri rusange. Kuko tubona mengo muri Afurika hari ingorane y'ubutegetsi.
Ubwo ikibazo bashobora kuzakigira muri Afurika yiyunze. Urakoze cyane Nduwimana Michelle.
Tekana rero tubandanye. Ikindi ndo bakora ntimwantora
kigiki
kenzo kubakira inzu umunyagihugu wese bamuri iyi ntara ko mutabyumva
reka kwitwenga
nzokora uko shoboye kose abana bigetse akaminuza
aho nda
kandi nta muntu n'umwe azosubira gufungwa
aho
si byo gusa gute mwicacare ngo mutabe umukondora zosi ngo mwibagira kahitiye kigiti cyapfa kidukora mu gisho kabiri
ariko gamushingana ahubwo wewe nturi kuraduhuma amazi
gute
inzu zingana uko tungana uzozubakisha ubujyukuye hehe ko nawe ubwawe atanzuri yubakira
mwe murafa kuntora gusa
canke bishoboka gute ngo abana bose bigeze akaminuza
natsinda amatoro nta kidashoboka
ufutse ko atazosubira gufungwa wumva ikibi kitazoshagitsa sigwindaba
gute Mbecha nkavuga ngo ntujya mu mukondora zose. Ni twibagira kahitiye. Gidi sho dukora mu gisho kabiri.
Abantu
irashatse. Abantu gusa byumvise. Iyo mvugo ndumbi nte amakere. Nona hatu kufata haku tukwene
Memu tugire tujahe uya Mutukere ya
tuliko turaja
Baturongo emu tujana he
Vene gihugu Muze murumviriza neza imigambi mushikirizwa n'abiyamamaza muzotora ijanye n'ivyo mukeneye mu mubano mwiza bashikana ku iterambere.
Ako nakaba mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi.
Hey, urakoze cyane. Ubwo noneho reka twumve na Emeline Ndayishimiye. Emeline uranyumva?
Ndabumva cyane.
Eh nawe turagushimiye kuba witabiriye ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika. Ubwo tanga umusanzu wawe. Cyangwa ikibazo?
Yewe icyabasha kugushikiriza cyari nk'iciyumviro canke ibintu umuntu ari karabona.
Mhm.
Kubijanye n'ivyo by'umuhuza.
Mhm.
Uwa mbere yaraje bamwe bari hari yango yango yahengamye ubundi ngo yahengamye. Gusa bareka kubona k'abarundi hari habadashaka amatora. Hari habantu kuva kera kuva za 2010 tuzi ko batashaka gutora. Muriko muranyumva?
Ndabumva. Kuki batashaka amatora kandi amatora ari uburenganzira?
Ahubwo nibareke kugomba guta igihugu mu manga batureke twebwe abarundi ni benshi cyane. Bareke kubona abo bantu bakeya hari abandi tutari ko turavuga twe twishakira amatora amahoro aboneke.
Ubusanzwe umuntu umushaka wamutora utamushaka ntumutore ariko ukagira urwo uruhare muri ayo matora kugira ngo nyine
ego cyane bavuga kandi benshi batamushaka natwebwe ni benshi umwese usanga ikiri ku mutima ukagenda ugatora abatamushaka ama bakareka kumutora abamushaka bakamutora hanyuma tukabana abarundi ico bifuza. Ibintu rero nuko bimeze abo bantu umuhuza turashima cyane abo bo mu karere baza gufasha ariko nabo uko kuntu abo bantu badashaka gutora nibaza ko babibona.
Ubwo bazageraho basobanukirwe n'uruhare rwabo mu matora ko ruba rukenewe.
Ego cyane nuko nyene byategerezwa kugenda gusa nuko hari abatabishaka baca bagomba guca mu nzira zabo ariko twebwe abanyagihugu twari twishakiye amahoro kweye.
Amahoro ni ngombwa, ni ngombwa arakenewe. Urakoze cyane Emeline Ndayishimiye kuri iki gitekerezo cyawe. Kuri telefone turi kumwe na none na Amiso Classique, uranyumva?
Ndabumva cyane.
Urakoze nawe kuba ushaka gutanga igitekerezo cyawe muri iki kiganiro muri Isanga. Umwanya ni wawe.
No kuri ubwa mbere ntambiye kubashimira.
Urakoze.
Ndabashimira cyane kuri kano kanya kugira ngo nterere ico fise ku mutima. Nagira mpere kuri uyu Emeline Ndayishimiye. Yavuze ati nyene ashaka amahoro amatora amatora abimeza kuri bose atabarundi barashaka amatora. Ni byiza cyane. Ni byiza nta numwe adashaka amatora. Ariko yibaze mbega mu matora nta mahiganwa haba. Nimba ahaba umuntu none agenda mu matora kugira ngo ahiganwe wenyene hari imigambi myinshi mu Burundi iyo migambwe nayo nyine tigerezwa kubamwo kuko na matora tigezwa kuba yumuco nta bimwe amatora ahagarikiye kukagwikanaka ama nashaka kubaza kandi kubinashaka kuvuga kuri uyu mushinga na yavuga ati amashira hamwe yigenga ntakwiye kuje mu vya politique. Reka dufata akarorero nka Prodehash aharanira agatekwa k'abanyororo abanyororo n'abantu kandi n'abarundi mbega botokezwa hama bagahora akazi kayo mashyirahamwe ni ukuvugira abanyagihugu kandi abanyagihugu nibo bagize igihugu. Rero mu gihe ibintu bitari ko biragenda neza nta kundi ayo mashyirahamwe ategezwa guhaguruka akavuga icyo ajejwe none umunyagihugu ariko aricwa ayo mashyirahamwe yocahora ategezwa kuvuga kuko nico ajejwe akingira agateka kaji na muntu. Rero mu Burundi nashaka mvuga ati hari uwavuze ati Michel yavuze ati muri Afrika turakeneye
umuhuza.
Nukuri sinovuga ati turakeneye umuhuza ega natwebwe twari dufise umuhuza umushinga ntahe rukara ni umuntu akomeye cyane nuko gusa kimwe abarundi tutaje hasi ngo twumvikane hari ikintu ingwara je novuga tugwaye kuguma twitwa nyakubahwa kandi ubona yuko ibintu bitari ko biragenda neza mugabo ukaguma kakana kijewe banyisenya kubahwa batanyisenya kubahwa iteka ryanjeze barigiye rero uwo muhuza jewe nta kamaro kiwanje nubona kubwo tudariye umuhuza eregana twebwe barundi turabishoboye mbega kuzoza no muhuza nihazo yindi migambwe yose itemeye amatora yuko izoje mu matora y'umukuru w'igihugu izocijamo mu matora y'umukuru w'igihugu mbega umushinga nahe gwasaga tavuga iki we kwa yiyamiriza yuko atashobora kuje muri ayo matora mbega uwo muhuza nibazo azofata ingingo yuko gwasaga to aje mu matora ndiko ndavugira simbi muntu nana mizera abantu ariko ndiko ndatanga akarorero amatora ya mbere hari migambwe itagiyemo mbega ayo matora ya kabiri iyo migambwe yindi zojamo jewe ndibaza barundi twebwe inyene tukiye kuja hasi tukicara tukabona igikenewe turabarundi kandi nta wipfuza kuba inyuma y'Uburundi dushaka kuba mu gihugu cyatwibarutse nta gutoteza ndaguha karorero uno munsi abavugira abanyagihugu benshi muri ayo mashyirahamwe yavuze ngo aharanire ibyiciro bya politiki benshi ubu nka 80% barahunze Burundi mbega umurundi ni gihara zogira ijambo ko umurundi yavugira muri ayo mashyirahamwe hama abatuvugira ubu barahunze igihugu uriyumvira yuko tuzobaho mu mahoro ko hama jewe byari nkibyo nashaka gushikiriza
ni urakoze cyane rwose urakoze ni impanuro ni inama z'umuntu w'inararibonye ko tubivuga mu kinyarwanda ibyo uvuga rwose ni ukuri abantu bakwiye kwicara hamwe bakaganira bakabasha kumvikana bakagera ku mahoro kwiterambere ry'igihugu byabananira nyine bakemera ko nundi uturutse hanze ashobora kuza akabafasha nyine ariko amahoro akaboneka urakoze cyane Amison Classique kuri iki gitekerezo cyawe dukomereze noneho mu Rwanda Odeta uratwumva ikaze kuri radio ijwi rya Amerika ongera ijwi cyakora kugira ngo tubashe kumvikana twese ndakumva neza ufite ikibazo cyangwa igitekerezo ushaka gutanga
jese n'ikibazo kafine igitekerezo gusha ndashaka kubaza eske ko bavuga ngo amatora y'umukuru w'igihugu aya mbere yarabaye n'ikibazo cya mbere ikigira kabiri bavuga ngo umuhuza ngo umuhuza ahuzi ko kesho puro momari ikintu kimwe ari manda ya gatatu y'inkuru nziza hari ikindi kirekire batoza bumvikana ho gusumba iyo manda ikenewe nuko manda yirekurwa ikindi naco abanyagihugu bapfa ku munsi hanyuma ngo bakeneye ibiganiro ngira ngo mwumvise abantu bapfuye ku mutakura baboshe kwica abantu baboshe nta radiyo ihari bivuga keretse gusa ko mwatubwiriye ubuntu ijwi rya Amerika reka duho tuvugire none ikindi ikenewe ni igihe ahubwo gusa uwo muhuza batubwira nawe nyene iwe nawe nyene ntiko bigenda neza atoteza abandi none atuza guhuza abandi nibona nyene bicika bicisha bigenda gute ikindi nacyo abarundi bo nyene bakwiye kumenya tukamenya ko ari twebwe dutegerezwa kwimenya tukibako kubera mu bisanzwe turaje inyera tena yavuze inyafikeni yavuga yarusha abo mu bisanzwe baraturerekera ko twebwe barundi dupfa ku munsi ku munsi ubu imodoka ziva mu Rwanda bazitegera mu nzira abantu bose barabategera bafise amafoto mu documentas vorokanije barabara amafoto babonye umuntu baramukura mu ejo ngo bakuyemo bandi none uwo muntu amara abantu twoguma tumutora twisundiye abarundi nibimenye baca ubwenge bamenyeka bategereza kwikuraho nkuru nziza numva atakindi norenza ko kubera ibyo nkuru nziza kuri abarundi birarengeye umutwe n'ubwenge urakoze
urakoze gutanga igitekerezo cyawe uko ubona ibintu nuko byumva Odeta ubwo reka mpumwanya Zabino agire icyo yabivugaho kubyo umaze kutugezaho Zabino ijambo ni ryanyu
murakoze kumpa ijambo hanyuma rero nagomba nishure Odeta abajije ati mbega amatora yarabaye cyangwa ntiyabaye amatora yarabaye mbega bavuga ko amatora yabaye harimwo nde kuja mu matora ni uburenganzira bw'umurundi uwo ari we wese rero umugambwe uyu cankuri udashimye kuja mu matora ntituvuga ngo amatora ntiyabaye ico ni kimwe kigira kabiri twebwe turavuga tuti nimba afise ivyemezo by'abantu akavuga ati apana ku generaliza akavuga ati muri volcano bakuyemo naka na naka na naka na naka apana kuvuga ngo bakuyemo bane bane atazi zina ati naka na naka na naka urumva izo nibihuha ataho bifate bitagira ishingiro ikigira kabiri rero nibaza ko uwo muzana nibaza ko byokoroha aje akitwara kuko ubutungane buriho mu Burundi na mpuzamakuru ivyo bintu nkuru nziza akorera Abarundi biremereye cyane we yumva ko bimugwa nabi yokwitura ubutungane hanyuma ubutungane bukamutunganiza ko nkuru nziza imbere yuko yitwa umukuru w'igihugu ni Umurundi nk'abandi kuko afise ubwenegihugu bw'Umurundi rero mu gihe yakoreye ibibi Abarundi kwitura ubutungane bwabo bwo mu Burundi cyangwa impuzamakungu mugabo ntibavuge ngo ibyo nkuru nziza akorera Abarundi izi urumva mesha makuru ntaho nta shingiro bifise hanyuma ngarutse ku kindi kibazo cya naho cyabaye nk'intererano kuvuga ko mu matora amatora ataba yabaye jewe nk'ubu twebwaho twari amaradiyo ngo yarari hariho amaradiyo hariho Associated Press hariho n'ayandi maradiyo menshi amaradiyo yariho amatora yarabaye ubu rero icyo dusaba abantu nibaza tuje mu matora kuko Abarundi ibibazo bafite ntibazobiganira umunsi umwe tuzoshishikara tuganira kuko ibibazo naho twafata ukwezi abiri atatu ibibazo dufite mu Burundi ntiziba biheze ko hari ibibazo by'inzara hari ibibazo by'amatongo hari ibibazo byinshi biraba Burundi icyo gituma dusaba abantu bareke gufatira ku kintu ariko baze tuze mu matora kandi bareke gufatira mu kivunga nicyo twe nicyo gusa naho mubwira bituma amatora agira hanyuma ibyo bindi nabyo bavuga by'amashyirahamwe ngo yahora avugira Abarundi turibaza ko amashyirahamwe angana imbere y'amategeko irivugiye Abarundi mugabo ntiriza kugwanya leta riravugira Abarundi rirahanura mugabo ntiribwira leta ngo ibi bitegerezwa kugenda oya barahanura hanyuma leta ikumva impanuro bakazikorera twese turandika mugabo ntituvuga ngo ntibigende gutyo yaturandika turandikira amakungu turandikira none mwebwe mwashoboye kuronka ingene muturondera gute nuko twabandikiye tubereka ibitari ko bigenda neza nico twe tubushobora kuvuga mu runanisa na tete
Zabiron ngenda kuri yo wowe kubyumva uko bivuga ubu icyabakeza nuko abantu bakwitabira amatora hanyuma nyuma ibibazo bakazicara hamwe bakabiganira bakabikemura kubera ko ari byinshi bidashobora kubanza gukemurwa mbere y'amatora
ego twebwa niyo duhagaze
reka twibutse abatwumva ko iyi ari radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda
ariko gamuganga
isa
nta gitanda gisekaye kutweretse kuryame muri kijya gihanga
umbona we ba ahubwo jana nabo bose basigaye harya twaberetse ntihagira abandi bahabatanga
eh jama isukanye bena babahungu bari batiteye nabo ngo bajyamusanwe nabi wacu
twebwe abaganga twakira uwo ari wese yakomeretse
eh
nta kindi turavye atari uko ari umuntu
yewe gamuganga
none singa barya bose ntibaryamye mu bitaro
ndatangaye niko
ubu none ko bose batekeje bagasangira ibitaro n'abaganga n'imiti yose tukaba turiko turayibasanga
ndatangaye nuko
mbe Abarundi bazoza barabona ko ari bamwe ari uko amaraso anyinze guseseka kubera iki mutokumvikana atangana zirinze gutiki
Ako nakamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi
Radio Ijwi rya Amerika hi Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga ikiganiro kibaho ijambo turimo guko uvuga kubyerekeye ibibera mu Burundi uburyo ibibazo bihari byabonerwa umuti abanywanyi b'ijwi ry'Amerika baratanga ibitekerezo byabo ariko umushyitsi twabatumiriye Zaburon ngenda kuri yo nawe arimo kugenda abunganira abasobanurira bimwe mu byo bifuza kumenya Zaburon akaba ari mu runani rwishinze guharanira iterambere amahoro n'iterambere guharanira n'ibidukikije mu Burundi akaba ahagarariye urunani rw'ayo mashyirahamwe imbere y'amategeko dukomeze ku murongo wa telefone dufite undi wifuza kugira icyabaza Haniseti uratwumva turagushimiye kuba uhamagaye kugira ngo utange igitekerezo cyawe ubwo tuguhaye umwanya
ndarashimiye namwe hanyuma ndaramukije n'umutumire
urakoze cyane
icyo nagomba kuvuga
yego
ibiriko biraba mu Burundi ni ibintu biteye intimba biteye isoni ku bantu bitwa ngo ni abantu bashise ubwenge uyu mutumire ibintu ariko aravuga uruhande rumwe ndamutahura kuko nawe nyine ariko ararondera ukuntu yobaho novuga mu mutekano wiwe ariko ubundi iyo ariko aravuga ngo abantu bitabire amatora nagira nse ndamubaza mbega nk'ubu yaba ejo amatora azoba abantu bo kumutakura bari bateramanye n'abandi n'umunsi bakabatora ari ibyiga hanyuma nturonke umuntu wo muri leta kuko niyo leta ijejwe gukingira abanyagihugu babo atubwira izo nkozi z'ikibi zaraye zigandaguye abantu babiri bavukana gushika naho bababoha ariko uri kuriyumvira kwica umuntu hanyuma ukamuboha ukamuterera ahantu ubwicanyi buriko burakorwa na leta utarabaho ku isi hanyuma uyu mutumire akacaja ku maradiyo mukaca mu ijambo isi yose ikamwumviriza ariko aravuga ngo abantu bajye mu matora ayo matora ni amatora y'iki je sinzi icyo nkuru nziza arondera mu kintu kivugwa amatora amatora azoba mu gihe abanyagihugu tubayeho neza kuko amatora siyo atuma tubaho neza twe dukeneye umutekano uje ku kazi aje ku kazi reka ndaguha kandi karorero uri kuravuga ngo tuje mu matora urabona idusaha turi ko turavuganira ko isaha 10 mu mujyi wa Bujumbura nta hantu na hamwe ushobora kurotira amafaranga muri banki y'iwawe igisaha amabanki yose arugana mumbarize rero iyo mutumire yari karavuga ngo yanka ngo abantu ngo bavugira muri kivunga ngo avuge ngo abantu basohoye muri volcano ndamuhaye akarorero nagende kumutakura nimba afise na apareye afata amafoto cyangwa avuge ngo yamurungikire y'imigimbi ibiri abantu bavukana baraye bishwe none n'iryo shyirahamwe ryiwe badufashe igihe ko gushika ubu atanashimwe baravuga gusa hariho abantu bari impande ya nkuru nziza kandi iki kibazo ndashaka umumenyesha makuru mudufashe abamenyesha makuru umwe mukivuga mureke kukigira ikibazo cy'Uburundi mureke kukigira ikibazo cy'Abarundi bose ni ikibazo cy'umuntu umwe witwa Petero nkuru nziza agomba gutwara Uburundi novuga nk'umwami atigeze abaho kuko no mu gihe cy'abami nta mwami n'umwe dufise yuba yaratwaye igihugu mu bujya nk'ubu abantu bapfa akabitwara imyaka 10 ariko ararondera kwitwara 15 none twese ndakubwije ukuri hamwe nkuru nziza byogumuku azosanga ariko aratwara aboye abo batumire mwatumiye bamuyoboka abantu bapfa bakabona ko ari ibintu bisanzwe kubera hapfuye ngabagize imyiyerekano ubu rero mu Burundi hari ikintu umuntu wese yagize imyiyerekano niwe gupfa kandi urupfu rubi kubera yokingiwe n'igipolisi igipolisi nicyo kimwica yokingiwe na leta leta ntituma igipolisi kumwica none tugiye kubaho gute
Aniseti mbere y'uko mpa ijambo Zabiru kugira ngo wagire icyo akubwira najya ngo nange nkwibariza akabazo ahangaho uvuga guti abantu bapfuye birababaje koko kuba abantu bapfa nabo ngabo bapfuye biteye agahinda nagira ngo ariko nkubaze nti kuwemeza ngo ni leta ibica kandi iperereza ritari ryakorwa ubishingira ku cyuba
icyo ndabishingira ko ejo mu Kanyosha mu kabare bita akabare ko mu Kanyosha abapolisi bari kumwe n'imbonera kure bakiye mu kabare bari ko bararondera ngo umuhungu yafashije abanyakanyosha kuja kugira imyiyerekano yo kwiyamira igikingo cya gatatu cyankuru nziza hanyuma barashika bararasa
none se wari muri abo ngabo bishwe twavugaga abo ngabo bishwe wari umaze guhamya ko ari leta yabishe niho nakubazaga nti gihamya waba ufite ni iyihe
igihamya ndiko ndakibyerekana ni iki abantu batowe baboshe ari babiri inyuma ya karitsiye mu byatsi kumutakura gushikira isaha polisi ntiraza ngo ikore amatohoza basi fumigira initiative ibyo biziga bitore batowe n'abanyagihugu nkabo kubera iki tufise igipolisi cyitwa protection civile habaye amasanganya nkayo kubera iki batanga icyambira se kuza kubatora kare abantu batishwe n'igipolisi mvuga kubera bazi ico baraye bakoze ntibashoboye no kuza basi batume bubaha umubyimba abo bantu babatore kubera ari abarundi bagafuba n'iteka nkuko ari igihugu kibuze none icokwemeza katariho n'igice kandi
ntabwo twabihamya iperereza ritarakorwa reka tubahe umwanya bazabanze bakore amaperereza yabo naho ubundi dushobora kuzagenda bibihuha
baza tubabona bari mu miduga imiduga ya leta imiduga y'igipolisi si ibintu bakora binyegeje babatwara tubona tukabatora imibyimba twabonye babatwaye
cyo ni igitekerezo cyawe ufite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cyawe tukaba kandi tunagushimiye reka ubwo duhe umwanya Zabiro ngenda kuri yo habwa agire nawe cyo kubwira
je kuri ico no mwishura
yego
nimba abo bantu abapolisi babatwara babona nibaza ko bo bafata amafoto hanyuma bakavuga bati umuduga inimero izi watwaye abantu babajanye mu ruhanduru niko batakanye rero nibabariza ha hanyuma ikintu naco ari karavuga ngo nabantu begereye inkuru nziza twebwe turibaza ko muri senatede tutegereye inkuru nziza hanyuma ikindi naco kuri ico c'abantu bapfa jeho nanje nagira ndamugaruke ko ndamwibarize mbega kwavuga ko ubutegetsi bwa nkuru nziza bwica abantu kwavuga ko bicika mbega kuri micombero nta bantu bahora bapfa atacamira kirese ubu ari ahantu hashobora kuba haba ibintu birimo guhungabanya umutekano twese atawo bisinya inkozi z'ikibihosi zirama kandi zarambye eske ko avuga gutyo jewe 93 uguye muruba jewe nari mu Kamenge abantu barishwe ibihumbi n'ibihumbi bajyanikwa mu ibarabara ico gihe leta yari ihari ntacyo yashoboye kuvuga mbega ko avuga jewe imbere yuko mva aho nari indi nkaja mu bindi munyakabiga niga muri lise bita lise skepes abantu barambikwa amapine abantu barorera ico gihe mbega ko atabantu bavuga nico itoratoje generaliza bavuga ngo ubutegetsi bwa nkuru nziza ubutegetsi bwa nkuru nziza ubutegetsi bwose ubutegetsi buva ku mana twe turemera ko umuntu atwara hanyuma gatwarura mugabo hagize udukosa tuba abantu nibabone udukosa mugabo abone n'ivyiza biba byarakozwe nico jewe no vuga naho ije kuvuga ngo abantu barapfa kuva kuri ba micombero kuva ku bami bose batwa abantu barapfa mbega intega na marangara abantu bapfa yari inkuru nziza nico rero navuga no muhumuriza kuvuga ko atacu twakoze natwe ntabwo bari bwatubwire natwe turi ko dukora kuko umuntu wese akora aho ari kandi akora ahawe inkuru nico twebwe turi ko tubwa kuvuga gupfa navuga ati ibintu byabaye nimba babatwaye abona muri ico gihe haratanga ubuhamya kuko hariho za kamera hariho telefone zirafotora hariho ibiki ibintu byose bishobora gufata amajwi cyangwa bigafata amafoto muri ico gihe rero ashobora kuvuga ati ibi byagenze gutya na gutya hanyuma abantu tukagira ibyo dukorera kuko twese turi ko turakora
ntabwo ari bugusubize kubera ko atakiri ku murongo wa telefone byari bibasa ubwo yakurikiye nagira ngo noneho duhe umwanya Melance nawe agire icyo atangaho umusanzu muri kiganiro Melance uranyumva
ndabumva
urakoze cyane kwitabira ibiganiro nagira ngo rero ubwo ugire nawe icyo ugeza kuba kwikira dijwi rya Amerika
Gambe na mbere ndashimye kuba mumpaye kano kanya kugira muri cyashikije yewe nagira mvuge icya mbere ku muntu w'umuhuza uwo batoye Museveni ye Museveni ndumva ko nta kintu yamarira igihugu cy'u Burundi kuko nawe ahari nawe ntibamwemera
mutaramuha umwanya ngo mubanze murebe niba bishoboye cyangwa atari bubishobore
oya twese turabona ko nta no no muri kano karere nta kire ko watanzania yashobora
noneho nibyo Museveni yakora ntabwo ntabwo mwabyemera cyangwa ngo mwumve ko ari cyo biri bamarire niba mu mutwe mwamaze kwishyiramo ko umuntu ntacyo yamarira
oya kugira ngo umuntu ahanura abandi nababanza kwiheraho bo kuba atabyoshobora nuko twe ibibazo dufite mu Burundi nta ubu ndumva bamwe benshi bavuga ya moko nta kibazo cy'amoko kigihari ubundi ibibazo bya politike ni ukuvuga ngo dushobora kubyikorera twebwe nyine abarundi twishyize hamwe nta wundi muntu dutumye ko ariko nkuru nziza nawe akaba umuntu akunda igihugu niba yumva ko akunda igihugu yumva abarundi bamubwira agerageze basareke kwitonda n'ukuri tugeze ahantu kure uwo mutumire nawe mwatumiye numvise avuga ibintu by'amafoto sinumva ko ikintu cyose umuntu azi azaba afise ibintu byo kwerekana amafoto hari umukobwa yahamagaye avuga ko ari abantu bane bavanywe muri Volcano
witwa Odeta
uwo mugabo numvise avuga ko ngo navuge ngo ninaka ushobora kumubaza kuva imyigaragambyo yatangura kuba abantu bose bamaze gupfa ubu wamubaza amafoto arayafise uwo mubaza amazina y'abapfuye bose arayafise nge rero numva ko byoba byiza abarundi tugiye hamwe ku by'ukuri tukavugana ukuri nta muntu atwarinda imbere kuko umuntu wese niba nkwiza gutumye ko uragenda akaguha akazi bikaba ngombwa ko umushyigikira abatavuga rumwe na leta ubwiye bakaguha akazi nawe ntibashyigikire tuba abantu b'abagabo dushyire umutima hamwe dukunde igihugu cyacu kuko nta wundi muntu azi ukuri niko ndabivugana agahinda ndababaye twese hantu turi tubayeho nabi kabisa tubayeho nabi ariko abanyapolitike ntibigera batwumva na rimwe ubu se bashaka ko tuzobaho gute mbabarira umbarize uwo muntu mwatu
arumva mubaza ikibazo rwose
niba ashobora kubonana na Peter Nkurunziza iyo mubaza ikintu numva ko dushobora gukora ngo byawe dusubire mu gihugu cyacu byawe murakoze
bwana ngenda kuri yo bwo umwanya ni uwanyu
twebwe icyo tuvuga mu runani rw'amashyirahamwe senatede ariko aravuga ngo tumubarize Nkurunziza icyo yokora naho tuvuga tuti bobo nibaze abantu bose nibaze bareke gukorera ku bihuha kuko mu Burundi nta biriko biracika nibareke gukorera ku bihuha baze dukore amatora none gamumenyesha makuru umuntu avuga ko kugeza ubu n'umuhuza yasabwe barungitse arungitswe n'aka karere umuntu nka Museveni twese twubaha muri aka karere turubaha Mutama Museveni uwakaca avuga ngo nta na kimwe azoza kumara none wumva abo bantu hari amatora bakeneye nibareke rero gusamaza leta abarundi bararushe nibareke dutegure amatora hanyuma Nkurunziza nitwumva two umutora tumutora tutomutora n'abanyagihugu bavyanye mugabo abantu niba wabavuga bamugenye agenywe n'amakungu abarundi dufise kwicizere niyo yarusha yaradufashije ubu katuvuga ko atana kimwe azoza kumara none mwumva abo bantu boba bashaka iki kugera kuri uno munota abo ni abantu bavuga bati ntibashaka amatora jewe sindi umunyepolitike mugabo umuntu nagire ahahagaze kukugira ngo igihugu cyacu kigire umutekano igihugu cyacu kigire inzira nziza ya demokarasi abantu bareke kwirengagiza ibintu bazi bavuze bati abanyagihugu bategerezwa gutora umukuru w'igihugu kabiri reka tureke gusimba amategeko turi aho nyanga nibaze dutore nimba tumushaka tumutore tutamushaka naho tugeze aho tumushimira agende kuko barumva ko akora ibitari byiza mu gihe akora ibitari byiza reka rero baze tumushimire mu kazi k'amatora nico rero mubarira mugabo ntashoboke agaye umuhuza akarumva icaje gufasha
ubanza icyifuzo ari uko haboneka abantu benshi bagomba kwiyamamaza hanyuma bagahitamo uwo bagomba gutora nyine uwo bashaka ko abayobora haramutse habaye umukandida umwe byagenda gute
bwana mumenyesha amakuru umukandida si umwe dufise mu gihugu ubu dufise abakandida turafise Jacques Bigirimana ariko ariyamamaza turafise Jean de Dieu Mutabazi w'Urunani Copa ariko ariyamamaza Urunani Copa rurimo imigambwe ishika icumi Jacques ni umugambwe umwe Gerard Nduwayo muri Iprona
nubundi mugambwe nare mwesha makuru umba dufise imigambwe ingahe kugeza ubu iriko iriyamamaza n'imigambwe irenga 10 none tuzovuga ko amatora yabaye yagiye n'umugambwe witwa gute ahubwo nimutubariza abo bantu muri iyo migambwe mushaka hajemo umugambwe witwa gute kukugira ngo amatora mu Burundi yitwa amatora
nuko abenshi barimo kuvuga ngo Petero Nkurunziza nkaho nyine ariwe mukandida rukumbi nagira ngo ubwo nyine mubashe kubona uko mubasobanurira nkuko mushinzwe nyine guharanira icyatuma haba amahoro n'iterambere mu Burundi nta terambere ishobora kuhaba hatari amahoro nta nubwo nta n'igishobora kugerwaho abantu batabashije kumvikana dufite undi mutumire kuri telefone wa nawe wifuza kugira icyo avuga David Smith uranyumva
ndakumva
turagushimiye nawe kwitabira ibiganiro by'Ijwi rya Amerika umwanya ni wawe
nje ndafite cyo nje cyo nari pifira naba nje cyo kubaza kigaragaza cyo mu Rwanda none mwamubure baze kuvuga ko nubwo atabyo byerekeye ko
kibazo cyo mu Rwanda none kubu twari turimo kuvuga ku bibazo by'u Burundi watanga intwererano yawe ku kibazo cy'u Burundi hanyuma tukabaranye
naragiye n'iki nakivuga ko nicyo gihugu mbamona na kimwe ngira za gutera none ko mbona baguma bagwanya perezida Nkurunziza n'iki cyose n'abo batavuga ubumwe n'ubutegetsi ariko je mbona ikibazo si kubera n'ibyo perezida Nkurunziza ikibazo ni seni aho ifeni y'ishiki meze urabye ngene imeze seni amenye umengo iri mu kwa kutegetsa bashaka barayikoresha ikishaka n'ikigendera ko ukaraba yewe bafate batabaze seni dudugiye kugenda bakavata seni eribe igenga kuko ndabizi ko n'abaopozisiyo bashaka gutsinda kuko urabona ko ngene arurabye n'imigambi iri ku itari itari ku butegetsi kuyikora ndago ari umwanya kuva utungu yamaze n'ingi kuko babara barayijyamira ugasanga ubundi ubutegetsi ni kujyagura perezida n'uzo cyo kwiyamaza hano mperezi yaragiye kwiyamaza mbona hakikiwe n'abantu benshi cyo gusa ariko ubugingo abona nkabo niko kinabona imigambo yindi icyamaze ndo mu yego ngo mutumuto cyane ariko cyo cyo birantangaza gikubona ko kuko tahari kibari kirasira yindi bete nko kwiyindi ikora basi rero bananiko basi ngo abajyamatiye umugambo w'undi ku butegetsi nka FNL ya Jacques Bigirimana cyangwa ya FNL ndere ho bari amazina bari gukora ikintu batanye abiri aho batanu gusa ntane gushikana bafungwa na rimwe ndere ho bari gukora ikintu fumo bibe muri bundi bakadepoza kare ku muntu ariyo yamaze ndabakire hano yigira ko basi bakare ko ariyo yigira ko nubundi
ariko icyo giye nta mahitamo yaba hari
umuvugizi cyangwa se turabiko kugira neza kuko nabaza niba umuvugizi wa leta cyangwa umuvugizi wa umugambo w'ubutegetsi
oya ntagara mu buvugizi wa leta niyongereye akwibwire noneho
nanyigiye wala nonde
Zabino umwanya n'uwanyu ngo mubanze mu mwibwire aribwira ko mushobora kuba muri umuvugizi wa leta cyangwa se niba mutari bumbwo muramubwira
oya je nitwa ngenda kuri Zabiro nkaba ndongoye urunani bita Senateur de Burundi n'urunani rwishinze guharanira amahoro iterambere n'ibidukikije mu Burundi rwitwa Senateur de Burundi hanyuma rero kuvuga ko ndoba ndi umuvugizi wa leta sivyo namba twebwe ico turiko turashaka mu gihugu nuko umutekano ugaruka kandi ibikorwa biriko birakogwa kuvyo kuri ubiye mu gihugu hagati ibikorwa biriko birakogwa ivyo kuvuga ko seni ari akagwi ka leta sivyo kuko ubu umugambwe y'iprona wamaze kwitwara ntiwashimishijwe n'ivyo n'amajwi yaronse kuko uri kuvuga ko ubu amajwi baronse babiharuye nabi hirya y'ejo bavuga ko umugambwe y'iprona uri mu kwaha kwa leta none wari kuba uri mu kwaha kwa leta hanyuma ubu leta ikabitabuhaye amajwi awushimishije usane n'umugwi w'ubuhinga nibabareka gucanga ibintu uko byogenda kose seni ikuho iharura amajwi umugambwe uyu cankuriya uba waronse ndaguha karoro mumenyesha makuru twebwe aho twari hari aho twasanga imigambwe imwe itashoboye kuronka inota rimwe n'ahandi henshi dufise amaraporo atari make mu gihugu none ayo majwi bayateranije bagomba umuntu aronke 20 kuri 40 atigeze yaronka ahubwo abantu nibareke guta umwanya
ariko hari abavuze ko bayahawe batagiye no muri ayo matora hari imigambwe yavuze ko bayihaye imyanya itumva n'ukuntu bayibahaye
sinabumvise neza ikibazo
hari imigambwe yavuze ko yabonye amajwi itazi uko yabonye
aho naho no babaza nk'akarora na ndumva ko mushaka
kuvuga
nta mizero y'abarundi cyangwa umugambo uyu cyangwa uyu murabona ikarata ni ikarata twakoresheje nshasha icyo bita bulletin unique bulletin unique abanyagihugu kuko bari bayitoreye ko ubwambe byari bigoye ko hasigaye ijya minsi nk'umwanya w'iminsi ibiri cyangwa bavuga ko bataja mu matora burundu senini yashoboye kuronka umwanya ku kugira ngo ikore iyindi bulletin de vote abarundi bari kubona bati uyu cyangwa uriya nta uriko mugabo umunyagihugu kuko yari agiye gutora ikiri ku mutima nicyo cyatumye acatora agatora ibyo yarazi kuko umunyagihugu warugura hari igihe atamenya ko uwo muntu atora yavuye mu matora naho rero mvuga nti abantu nibareke kwitiranya ibintu bajya baronsa amajwi kuko abantu babo nabo nyine ntibigeze babasigurira neza ko bategerezwa ko badategerezwa kuja gutora kuko bivugiye ku iradiyo ntushikire ubutwara umugambi wawe mu ntara niko mine ku mutumba mu gatsindi umenyesha abari banyu bawe kutazoja mu matora ugahengera hasigaye umunsi umwe urumva rero umenyesha amakuru umunyagihugu arashobora kujuragira kandi ibyo turasaba ko batoza abajuragiza abanyagihugu nibaze tuje mu matora nibyo byoba ha icubahiro ha kuguma bava mu matora
yebwo rero mufite akazi ko kwigisha nyine abanyagihugu kugira ngo basobanukirwe nuko ibintu byifashe n'icyo bagomba gukora reka dusubire kuri telefone Minani Alexandre iminota ni mike yisigaye nagira ngo nguhe ijambo nawe Minani Alexandre uranyumva nagira ngo nguhe umwanya mu kanya gatowe yagasigaye nawe ugire icyo utanga nk'intwererano
nicyo nazikiriza nuko
yego
nuko abarundi bose bakunda igihugu bakareka kujya baratanyiza nko abarundi nanjye jyewe icyo nabona nuko abantu bose bakunda igihugu hanyuma bakareka kurwana bagahitamo amatora umuntu dushimye akaba dutora uwo tumugaye nawe tukamugaya nta kindi ibona ipfuza
ngiye ndagushimiye cyane kuri iyo ntwererano yawe ijambo rya nyuma reka turihe Clovis uri muri Afurika y'Epfo uranyumva
yego ndabumva neza
umwanya ni uwawe
yego murakoze kuri kano kanya namutse n'abarundi n'abarundi bari kwatumviriza
n'abarundi kazi nari mvuze nti n'abarundi kazi komeza
yego cyane nagira nshimire perezida Jakaya Kikwete wa Tanzania ko yemeye yuko demokarasi yosimbatara muri Tanzania aho umugambi we washyize imbere uwundi mukandida mu matora y'umukuru w'icumi nkizi hano n'uburundi ko bwari kuba nka Tanzania bakerekana ko demokarasi ari uguhindura ubutegetsi ata muntu umwe yari akwiye ko yigumiza ku butegetsi nko kumengo n'itongo ryiwe ikindi nuko muri Afurika abanyagihugu dufite ikibazo cy'uko iyo abategetsi bashyize ku butegetsi ibiringo byaba bigiye kurangira umengo noneho ntibohava kandi amategeko aba atabirekura nizere yuko abanyagihugu tugiye guhakanura kugira ngo tumenye neza ko dukwiye kubana kubahiriza amategeko agenga ibihugu byacu cyashaka muri Afurika ikindi nuko mbona ko President Museveni aho Uganda nubwo agiye kuha umuhuza w'ibiganiro by'abarundi atakinini mbona kizava akivamo kubera ko murazi ko nawe amaze ku butegetsi imyaka irenga 20 murumva ko atakintu kinini mbona azava afasha kuko ikintu gitaye ingwane mu Burundi aricyo kiringo cya gatatu ikindi nsabe abanyeshure bahuye n'ibibazo cyane cyane kubera ko ingorane zaje mu Burundi batashoboye kwiga neza bihangane ndazi biragoye ariko ndemeshe bagenzi banjye bene wacu b'abarundi abanyeshure bakomeze kwihangana murazi ko ndazi ko bari mu bibazo bihambaye ikindi norangiriza ko cyane cyane nsabe abegwa n'ibibazo byose bya politike mu Burundi abanyepolitike bicarane bavugane kuko ingorane zose zine mu gihugu ziva kuri kukudadaza bamwe bakanga ibiganiro abandi bakabyigiza inyuma bose bemera ibiganiro bace hamwe bumvikane tugira amatora meza tubonye inzego inama nshingamategeko na leta zikomeye niyo
yego yego ndagushimiye ndagushimiye cyane nkaba nshimiye kandi n'umutumire wacu za Bironge ndakuriyo waduhaye ibisobanuro ni nama muri iki kiganiro muri sanga mwari kumwe na Eugenia Mukankusi ndabashimiye mwese mugire bihe byiza.
Nobody.